Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Kiago hagati y'ababyeyi n'urwaruka kubijyanye n'indero kubyihuza bitina tukibaza tuti mbega ikiyago gishimikiye ku ndero y'ibyihuza bitina kiraba mu miryango i Burundi tukongera tuti iyo kibuze ingaruka n'izi tugaheza twibaza tuti mu gihe bigorana kuganira kubyihuza bitina uruhara rw'umubyeyi cyangwa urwaruka n'uruhe kugira ngo icyo kiyago kibe mu gice cya mbere mugenzanje ara ibirankunda arahijambo bamwe mu rwaruka na bamwe mu babyeyi batubwire uko bayaga ibyihuza bitina mu gice cya kabiri arico mbaza ndakwishura naho turakira muri studio zacu muganga Munyana Anita imbere yo kwishura ku bibazo by'urwaruka abanza kutubwira imyifatire ibereye n'icokorwa n'abegwa n'ikiyago ku by'indero ku byihuza bitina nk'uko byama tuza gusozera ku gace ikubwiye iki umwibutsa wuno munsi ukavuga ngo karahara mu ruganda igibacura Edwige Mbonimpa nije turi kumwe kuri mikro nongeye kubaha ikaze mwese mu kiganiro Kira. Mu gutangura ikiganiro nyezina mugenzanje Ala Ivirankunda yatembereye mu Kanyosha iyo nimwe mu makartie agize igisagara cha Bujumbura abazugwaruka nimba mu byago byabo bya misi yose bishika ko baganira ku byerekeye indero y'ivyihuza bitsina ngivyo ibiganiro bamushikirije
kubganje ico kiyago ku ndero y'ivyamabanga mpuza bitsina hagati yacu n'abavyeyi sigisanzwe na gato nca mbaza papa canke mama nibimenyetso mba nibonako vyo kumva umengo no kwigenza uko nshaka nko kuryamana n'abakobwa acanyereka intumbero nofata ugasanga nari uwo gupfa nkakirira
cyambona ko umuvyeyi yifuza ko ntera intambwe mu by'indero yanje na cane cane kumenya ko mu gihe noja mu byo guhuza ibitsina shobora nko kugwara sida canke nkahura n'ibindi bituma amagara yanje yononekara ico kiyago rero ni nk'ishure rindi
nk'umuvyeyi kuyaga n'indero y'ivyamabanga mpuza bitsina ntibyoroshe ariko tugize usanga dukingiye imiryango yacu kuko ugo gwaruka nibwo ejo uzodusubirira
akamaro ni kanini cyane kubwanje kuko mboneraho gutahura ibyo ntazi shanke ntatahura mu bijanye n'ibitsina kuko hari igihe nkatwe bw'urwaruka tugira ingorane ziturutse kuko tutigishwa neza mu muryango ugasanga nk'iyo ababyeyi bacu baba bitaho ibyico kiyago ku buryo bw'uko tutaba mu rudubi bw'ibyo tutazi
nko muri iki gihe hoho hari byinshi twebwe ugwaruka tutazi nico gituma usanga n'indazishushu zigwira bisigura ko muri ico kiyago cy'ivyamabanga mpuza bitsina turi kumwe n'abavyeyi ko tubera akamaro ko kubwiza ukuri abavyeyi inyifato yacu no mu misi yose na cane cane ko tuvyiyumva turi kumwe n'abakobwa
abavyeyi n'ugwaruka rwacu n'ukuri kirafasha cane biduha n'ukubona mbere ko nabigeme bakeneye kuyagishwa ukwabo bivanye n'ingorane zabo n'abahungu uko nyene ikindi turabwiza ukuri ko go kwihangana ntiruyakora hataragera kuko go hava gononekara rutayikivyifuza
urakoze Alain kuri ayo majwi watororokanije waganire kandi na bamwe mu bavyeyi be n'ugwaruka barakubwira ingorane bagira nuko babigenza iyo bariko baraca hijya no hino ibibazo ku ndero y'ivyihuza bitsina
ibice bitatu na kane kwijana n'ugwaruka ruri hagati y'imyaka 15 na 24 rumaze kwandura umugira wa sida ivyo biri mu cegeranyo casohowe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani muri ico cegeranyo bavuga ko benshi muri ugo gwaruka barangura amabanga mpuzabitsina twari bajije tuti hoba hariho inyigisho mpuzamiryango kubijanye n'ibitsina ivyo navyo akaba ari byo byatumye tuyaga na rumwe mu gwaruka turusanze muri komine Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Pascaline Mugisha afise imyaka 24.
Ndaganira n'umuvyeyi akambyira intumbero no fata mu buzima bwanje inyigisho nyinshi zijanye n'indero y'umujene wo muri iki gihe.
Mbega umuvyeyi wawe muraganira ivy'amabanga mpuza bitsina?
Kuva nkiri muto ndiko ndakura na cene cane gihe nari ngiye mu gihe nyene cyo mu bigengo umuvyeyi yarampamagaye turaganira. Kenshi twashobora no kuganirira muhira abandi banatuvukana birago yuko bubona yuko mama yanyihe kanije jenye ariko kenshi yasho nkuko soka natwasoka turi babiri
ico kiyago c'umuvyeyi kubitsina caraguhimbaye none
biraryoshe iyo umuvyeyi wanje dushora kuganira bimpa kutamutinya nguma ndamwubaha bikamba kumva yuko shika imbere yiwe nkisanga ico nico kintu ca mbere cafashije cyane.
Impanuro wibuka yaguhaye nizihe?
Ndibuka yuko impanuro yampaye ambwira ati ugiye gukura haro vyinshi bitanguye guhinduka ubu rero n'ukumenya yuko utoca wikanga ubone yukume ngo wakuze n'ukumenya rero ingene ukura wigenza neza ntagire nk'abahungu baguhenda baguturubi kuko ushobora gusanga utaye ubuzima bwawe mu mwanya muto gusa amasegonda. Umva ko nshima rwose kubona icyo kiyago cyaramfashije.
Mbega umubyeyi wawe yamiza ko kuguhanura biragufasha?
Birafasha cyane. Ubwa mbere iyo wisamaje kwigenza nabi nk'ubu ugatangura nk'ugasanga ntaguye nko kuja mu mushuri ashuzi ugasanga n'ukwikingira ntiwikingiye impanuka ni nyinshi urazi gutwara inda muri iki gihe cy'ubu mba nishe ubuzima bwanje ugasanga ndahagaritse amashuri yanje ni ikintu kibi cyane ubuzima bw'umuntu.
None ku bwawe icyo kiyago gishimikiye ku mabanga mpuza bitsina cogabanya sida mu gwaruka?
Umugira wa sida wogabanuka gose kuko hariho abantu bagwa mu rudubi rw'ivyo batazi. Abavyi bako baraduhanura kuvyerekeye indero yacu nuko bokwama bibuka yuko ikintu kicerekeye amabanga mpuza bitsina kintu gikomeye kiri mu bijanye n'indero yacu.
Mwishira hamwe gishinze gufasha abagendana umugira wa sida n'abagwaye sida swa Burundi barafasha abavyeyi kubigisha uko boyaga n'ugwaruka rwabo mu miryango n'akamaro kico kiyago. Umufasoni Gakobwa Dafroze ari mu gisata kijejwe imibano.
Turafise inyigisho twama turiko turabigisha imisi yose. Muri ivyo bikorwa rero harimwo ningene abavyeyi bashobora kuganira n'abana babo ivyerekeye vy'ibitsina canke vy'amabanga mpuza bitsina.
Akamaro k'ikiyago kubijanye n'amabanga mpuza bitsina mu muryango nakahe?
Baramenya ingorane zishobora kubashikira kubera bagize ayo mabanga mpuza bitsina. Ubwa mbere hoho ntibaba baragera gukora ayo mabanga.
Ikiyago cyo mu muryango co bagushika mu myaka y'ubuyabaga?
Ahubwo bageze muri iyo myaka y'ugwaruka ariko kuba nyene aba imiyabaga ugwaruka bariko bararuka bakura niho biba bikwiye cyane cyane ko biganiro bibandanya cyane babikomeza gose kubera niho abana niho batanguye kubona ibintu bibahinduka ko ku mubiri ari umukobwa ari umuhungu agaheza rero agashaka kuraba iki ibyo bintu bikora ibyo bihimba byabikora araheza akamenya icyatinya.
Abavyeyi ubwabo bafise uburyo butandukanye bwo kuyaga n'ugwaruka na cyane cyane kubijanye n'amabanga mpuza bitsina. Uyo ni umuvyeyi Adolphe Ntibasharira.
Ndafise abana nibyariye jewe nyene shika batanu hanyuma nkagira n'abandi bana benshi nareze nsigaranye abana 10.
None ubareze gute?
Nta kindi ndabareresha atari ikiyago kuko jewe naratahuye neza yuko ikiyago ari cyo ngaburo nziza kugaburira umwana kugira ngo akurane ubuntu.
Ivyimubonano mpuza bitsina muramubiganira byoroshe?
Nagize Imana biranyorohera gose. Ndi umwanditsi nkandika ibiganiro nandika ku kiza sida haraho naha abana banje akaba ari babikina nababwira ntahasi ndiko ndandikira abantu bazokumviriza gusa ndiko ndandikira namwe bwe bana banje.
Mbega aho kitari icyo kiyago mu miryango cotangura gute?
N'ukubifatira umwanya. We papa ntuhengere hajya kumugoroba shanyuvuye mu bagenzi uhenge tuganira ibintu bya sida n'abana.
Gutangura ico kiyago vyohera kuki?
Mu gutangura ubabaza ubuzima bwabo ukabaza ku ishuri magara yabo ngene bamerewe ukabereka ivyo ushoboye ukabereka ivyo udashoboye. Ni vyiza ubonye utabifitiye umwanya ukamushira mu mashira hamwe ahaja kujarara kora bintu ko bwe.
Urakoze Ala Eve. Imbere yuko tubandanya twumvirize umwe mu gwaruka rw'abaririmbyi b'i Burundi ahanura ababyeyi mu gwaruka abicishije mu gahogo yise tugwanye sida mu miryango.
Koresha agafuku kingira umuryango.